Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. No musi turi ku itariki 12 z'ukwezi kwindwi umwaka wa 2019 ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva n'isi yose saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutukumvira ku mirongo migufi metero 19 22 25 31 na 41. Mu Rwanda naho mutukumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme muri kumwe na Oriane Itangishaka. Umukandida wa mbere kumenyekana hazokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi mu mwaka wa 2022 yaratangajwe kuri uyu wa mungu. Uwo nawe si wundi ni Madame Fidelite Nibigira wo mu Mugambwe APDR urunani rw'amahoro n'ugusubiza hamwe. Mufasoni Nibigira aserukira uwo Mugambwe akaba ariwe mutumire wacu mu kiganiro muri sangacu uyu munsi. Muratumiwe namwe rero bakunze ibishwi rya Amerika mushikirize ibibazo n'ibyumviro nk'uko bisanzwe. Nimero yacu ni yayindi nyene 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndayisubiramwo mugume ku maradiyo yanyu
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe APDR urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe ryagize ku munsi wa mungu itariki 7 z'uku kwezi kwindwi, indongozi z'uyo mugambwe zafashe ingingo zikomakomeye zijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu yimirije mu Burundi mu mwaka wa 2020. Muri izo ngingo harimo ko bazokwitaba ayo matora. Ikindi nuko uzobaserukira muri aya matora ari umukenyezi Fidelite Nibigira. Umukenyezi akaba yarasanzwe ayoboye urunani rw'abakenyezi muri uwo mugambwe APDR. Tubitse ko APDR ni mfunyafunyo y'Igifaransa isigura Alliance pour la paix, la démocratie et la réconciliation. Mbere ko tujya mu kiganiro nyezina, reka tubanze twumve inkuru mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yaduteguriye aho batangaza iyo nkuru yuko Madame Nibigira Fidelite azoserukira uwo mugambwe. Tutege amatwi.
Umugambwe ya PD ushizeho uzoduserukira mu matora ku rwego rw'umukuru w'igihugu umupfasoni Fidelite Nibigira.
Watowe n'umugambwe wa APDR ngo azoserukire mu matora y'umukuru w'igihugu y'2020 umupfasoni Fidelite Nibigira n'umudukazi yaturuka muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Yemerejwe mu ikoraniro ry'uwo mugambwe ryabereye i Bujumbura kuri uyu w'Imana. Ahejeje kwemezwa yashimiye Imana n'abamugomwe.
Mbere ya byose rero nabanza gushimira Imana rugira byose iyo yashoboje sina muntu wese ari hano na cyane cyane urwego rwashyizweho rw'abaserukizi bukuru bw'umugambo ya APDR ndetse n'umunyamahoro wese kubona banyizigiye akanyizera ngashobora gushika muri kino kibanza. Sinoreka no gukengurukira abo bose baba badushyigikiye n'ubwo bataba bari mu mugambo ya APDR mpereye ku banyamakuru bashobora kuza baradukurikiranira hafi mu bikorwa byacu.
Umupfasoni Nibigira yanavuze uko yabigenza aramutse atowe nk'umukuru w'igihugu.
Ahanini nibaza ko tuzisunga migabo n'imigambi ya APDR isanzwe ihari niyo tuzokorera ko ahanini kiriya ku masonga nibaza ko ahanini noshimikira ngira ngo kubyo mbona aha bandi bagejeje abona ko kirango nta murundi ari muri iki huko byose atabibona bikorwa biriko birakorwa bibi tuzotangura bishasha by'iwacu tubandaniza aha bandi bageze
umukuru w'umugambwe wa PDR nawe Gabriel banza witonde yavuze ko umugambwe w'uzoja mu matora atabandi bifatikanije mu nani
ibi rero bikaba bitadingiye amana kuko umugambwe wa PDR mikoraniro riheruka ryo kuwa cenda Kigarama mwaka 2018 wafashe ingingo yo kuzokwita amatora yose kuva hasi gushika hejuru kandi ari wonyine atawundi bafatikanije inakaje ku mugambwe wa PDR usanzwe ushira imbere ineza y'abakiri bato n'abantu bato bato ko gutangura kwitegura buke buke mu kurondera ingwate caution zisabwa gucyo hazogere twiteguye neza kandi bihagije
banza witonde hari n'ibindi yibukije
umugambwe wa PDR wiyemeje ko uzoguma ari umugambwe uvuga rumwe na leta yitorewe n'abanyagihugu ariko uzokomeza kutavuga rumwe n'iyindi migambwe yose gucyo naho bimeze uko rero tuzoguma dukomeza imigenderanire myiza n'iyindi migambwe mu butandukane bwacu hamwe n'intwaro kuko ariyo demokarasi irimo umugambwe wa PDR uzogumana akaranga kawo ko gushira imbere ineza y'ugwaruka n'abantu bato bato gucyo iyo migu y'abarundi n'abaronka amahirwe yo kwinjira mu nzego nkuru nkuru zifata ingingo ukahesha usanga bakumirwa kubera uburyo busabwa bakabubura
umugambwe wa PDR ni wonyene gushika ubu maze kwerekana umukandida azobuserukira amatora y'umukuru w'igihugu ashigaje amezi 10 ngo abe mu Burundi uzogira amahirwe yo kuyatsinda mu mwaka uza azotwara imyaka 7 nk'uko ibwizwa nshingiro rishasha ry'u Burundi ryakurikira ingo c'umukuru w'igihugu ku myaka 5 rishira kundwe aya matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka w'2020 aje nyuma yateye impari yanavyara injyane mu mwaka w'2015 Icyo gihe president Nkurunziza yitoreje ikindi kiringo bamwe bise cya gatatu ubugihonyanga ibwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha banahamagarira abanyagihugu kukigwanya mu myiyerekano mu gihe hari abasanga cyari cya kabiri bakishimikiza ko mwaka w'2025 ijya mbere Nkurunziza ajya ku butegetsi yatowe n'abashinga amateka atari abanyagihugu icyo bikora kuva ashyikiriza ibwizwa nshingiro rishasha mu kwa gatandatu mwaka uheze president Nkurunziza aravuga iziriwe n'abo bakorana bemanga ko atazosubira kwitoza mu mwaka uza nk'uko batavuga rumwe n'ubutegetsi bayimwagiriza ko yahinduje ubwizwa nshingiro kugira ngo agumane amahirwe yo gusubira kwitoza izindi nshuro zibiri zose Eroje wirika neza Nairobi ijwi rya Amerika
yarakoze cyane mugenzi wacu Eroje wirika neza kuri iyo nkuru yaduteguriye katwakira umutumire wacu Madame Fidelite Nibigira murakoze kwitaba ubutumire mu kiganiro muri sangacu uyu munsi kaze neza
agenda bashimiye ko mwashoboye kuntumira
yego Kubata kuzi rero ubanza ukatwibwira Madame Fidelite Nibigira ninde muri make.
Sewe ndi umukenyezi yemeye kuja mu ihiganwa ry'amabanga y'umukuru w'igihugu mu matora y'2020 nkaba mpagarariye ubwambwe APDR urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe.
Wakiriye gute none amabanga yo guserukira umugambwe wanyu mu matora y'imirije
mu mabanga yo guserukira amatora yo guhagarara mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora y'imirije y'2022 nabyakiriye neza cyane narishimye kandi nongera nshimira n'abanyizigiye ni intambwe ikomeye ku Barundi donc ni ntambwe ikomeye ku Burundi n'Abarundi kubona hashobora kwizigirwa umukenyezi.
Ego tubandanije mu kiganiro umugambwe rero uri ku butegetsi CNDD-FDD urafise abanywanyi benshi cyane mu gihugu ariko abantu bakwiyumvisemo bakagutora ego mu nkuru duhejeje kumva waravuze ko uzobandanya ibikorwa by'umugambwe wanyu ariko harabatazi ivyo bikorwa ivyo ari vyo ikintu ca mbere kikuraje ishinga mu gihugu wipfuza gukemura ubaye president nk'iki
ikintu mu byo nifuza gukemura si kimwe si bibiri ni byinshi kuko umugambwe ya PDR urafise imigabo n'imigambi ariyo na jewe nzogenderako ntabwo turaba ngo wundi mugambwe usaba abanywanyi benshi umwene gihugu yumviriza umugambi akabari wakurikira kuko nta uba abanywanyi agendana mu mufuko wiwe
nije cyane bimwe none mu byo wakoze byo waciyemo mu buzima bwa misi yose byo gufasha abantu bakeneye kumenya byo gufasha mu mabanga akomeye yo kuyobora igihugu ni nk'ibi
mu mabanga akomeye yo kurongora igihugu ikintu mushiri imbere kizomfasha cyane nuko nari nsanzwe ndongoye abakenyezi bahurikiye mu mugambwe urunani gusubiza hamwe no kuvuga PDR mugambwa amahoro no gusubiza hamwe urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe abashobora kubitahura ngira ngo bamabaribonye muri ico kibanza rero narimwo inyigisho nyinshi twazijamwo na cyane cyane izishingiye ku bakenyezi hanyuma nibaza ko imigambi bamaze kuyumva nibaza ko nta n'umwe azonye imijyoce
ego cyane urwaruka nago nyine ruri mu bantu cyane cyane mushimika ko mu mugambi wanyu kuva muri kinatangura tugiye dusoma bimwe mu byatumye mutangura umugambwe wanyu urwaruka murufitiye iyihe migambi ko ari nago rugize hanini benshi mu gihugu kandi muri iki gihugu asanga ubuzi n'ibindi byinshi barahanzwe n'ibibazo byinshi urwaruka mubifitiye iyihe migambi
ngwaruka mbanje kubasigurira neza umugambwe ya tetere ni umugambwe ushiri neza y'ugwaruka imbere nibo bazi imbere nibo dushimikira ko gutora imigambi dushimikira kugwaruka twebwe nka twebwe siko turenze imyaka canke twatugeze mu rugero tutarengana dushimikira ku neza y'ugwaruka kuko tuba twarabyaye canke kumbure n'utabyaye arafise umwana rero kareko ko twebwe dushira ineza imbere n'umugambwe uharanira ineza y'ugwaruka iyo nico kivugo cyacu hanyuma rero mu migambi turiko turategekaniriza ugwaruka nuko tubona ko ugwaruka ahanini rurenganywa urasanga bafise imvo izina ziriya zituma badashyikirizwa nabo mu nzego canke mu buzi buri hejuru bashobora kubaho nabo bisanzuye ni ukuvuga ko inzego zifata ingingo kenshi usanga ugwaruka rukumirwa twebwe rero na cyane cyane mu buzima bwa none nk'akarorero ukumva ngo umwana ahejeje ishure gwaruka rikurunza amashure ati akazi tugatanga turabye experience bintu rero bita experience sinzi ko kibaho mu mashure nka jewe ntaco nari bwumve ico kintu kiratuma ubwo gwaruka ataho baronka bisumamwo ugasanga bagumye ngaho oho y'ishure bize ntaco isiguye twebwe rero mu migambi y'iwacu harimwo yuko akazi kazotangwa twisunze ko bakora ikibazo kimwe kuvuga akazi kazotangwa mu nzira imwe yuko tuzomenyesha akazi hanyuma tugakoresha ikibazo tudasabye uburambe
hama no mukumbure mu ndongozi zanyu z'umugambwe mwe wamufisemwo ugwaruka ko muruvuga cyane
twebwe mu ndongozi z'umugambwe mbere mu ndongozi nkuru ziserukira umugambwe bose n'ugwaruka guhera kuri nyakubahwa arongoye umugambwe baracyari mu mugu w'ugwaruka
tukivuga kugwaruka kumbure twoja ku kindi kibazo mbere yuko tuja ku banywanyi b'ijwi rya Amerika nabo bari ku mirongo ya telefone barifuza kubaza ibibazo n'ibyumviro hari ikibazo c'abigeme bo muri komini Musigati mu ntara ya Bubanza baheruka kwirukanwa ku ishure kubera ugutwara imbanyi batifuza hama bakirukanwa ababyeyi babo bariko barasaba yuko basubiza mu ishure naryo rikavuga riti n'amategeko y'ishure hariho n'itegeko ry'ubushikiranganje ryari ryarisubiriye ko aho bari baravuze ko abana bo kwirukanwa ariko bararisubiza inyuma ariko bibandanya kwibonekeza yuko babandanya kwirukanwa iyo batwaye imbanyi batifuza kuri icyo kibazo hari cyo ofise ukivuga ko ushimvira kwiki
yewe nk'umukenyezi kandi sanzwe nanje ndi n'umurezi ndumwigisha mu kazi ka misi yose aho ntacyo bivuga ko itegeko ry'umushikiranganje hari ubu uyi arafise ibyegera byo babikorana aho azoshira niko natwe abafite tuzobyakira
akoze cyane turere tuje ku mirongo ya telefone twakire ibibazo ibyumviro by'abanywanyi b'ijwi rya Amerika twibutse abatwumva yuko mushobora guhamagara telefone ndayibibutse ni agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 iyo niyo nimero mushobora guhamagara ko cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp mugashikiriza ikibazo cyangwa icyumviro no ku rubuga rwacu rwa Facebook turiko turaruraba turi hano muri studio murashaka kutwandikira ko ivyumviro vyanyu tukabishikiriza adresse yacu kuri Facebook ni VOA radio yacu dutangure ku munywanyi wa mbere Pascal Pascal uraho neza
yego turaho
duhamagaye rihe ga Pascal
ndi hano ya rugusto mu kambi y'abarundi muri Tanzania
tuga ku jambo
hama jewe ubwa mbere na mbere ntangiye gushima nkenguruka ko kumva ko u Burundi bigiye kwakira umukandida mushasha ariwe umupfasoni ni kuri mibyiteka hama jewe nk'ikibazo nakwifuza kubaza uwo mutumire anagomba kumubaza ni yego yandije ku ijambo ku byerekeye ugaruka nizi kuri kumvise byinshi ko umugambi APDR kitineza ugaruka ndetse ufite na kageza ugaruka hama je nagomba kubaza ni ndega ugaruka ruri mu buhungiro ndega gogo ni gwaramuka ruhungutse gogo rizatigwarutse ko mu buhungiro naho nyine bikorwa marira y'amashure ko ho nyigenda gute ndega kurugo gwaruka ndokuvuga ni cyo cyo kirategurwa ku rugo rwa ruka ruri ngaha mu buhungiro na cyane n'umugambi wa APR APDR aje ikindi kibazo nagomba kubaza ni none kubari mu buhungiro mbega umugambi wa APDR wowe uri ko urategura iki kugira ngo nabo gisa nk'ibyo yego baze biyumve ko ari abanyagihugu b'u Burundi ibibazo byanjye ahanini byarinze murangize neza
urakoze cyane Pascal madame nibigira ku kibazo cya Pascal
nashobora kunsubiramo ikibazo agatelefone gasa nakumengo karakwiragira iwanje
ego muri make Pascal ashaka kumenya cyane cyane kugwaruka riri mu nkambi ikibazo cyo cyambere kibazo ugwaruka riri mu nkambi mwo bafasha gute batazutse mu gihugu
waruka ruri mu nkambi n'icyo dutegura twebwe kuzobafasha hamwe twoshikira ubutegetsi nuko nago ruzofatwa nk'urwaruka rundi ruri mu gihugu binashobotse abo tacho kibagira batacho bavagiriza bashobore kugaruka twubaka igihugu cyacu bubaka igihugu cyabo
akoze cyane turabandanya no kuraba ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA radio yacu ariko barandika bashikiriza bazi n'ibyumviro hari abavuga bati u Burundi ntibwo twagwa n'umukenyezi icyo mukivuga kwiki
kibazo cy'uko abarundi bakizana imico n'imigenzo bya kera baravuga ati u Burundi ntibwo twagwa n'umukenyezi nibaza ko ari bimwe bavuga ati umukenyezi ni wo gusasa umukenyezi ni wo gucumba umukenyezi ni wo koza abana ibyo twarabirenganye bashyire mu bwenge yuko ari cyo gituma iterambere iyo turiko turavuga iterambere ifo yuko dutera imbere mu bikorwa byose umukenyezi arashoboye ikimenyamenya nuko muriko murabibona ko twatanguye kuguruka mu mutwe tumenye ko politiki atari yabagabo gusa n'abadamu turashoboye
bakoze cyane dusubire ku mirongo ya telefone hariho George uraho neza
iriwe cyangwa se
ego uhamagaye urihe ga George
Hello?
Oui, Georges, où est-ce que tu
es? Je suis un peu plus de temps. Je suis un
peu plus de
temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis
un peu plus de
Allô?
Et d'où est-ce que
tu es? Turamukeje kweri ikindi nagomba gushikiriza ikindi nagomba gushikiriza ahubwo turamukeje kabisa ntabyo kuvuga ngo abantu bavuga ngo abakeje ntibashoboye nibaze abo bantu ntibaramenya icyo politiki ari icyo politiki ntibaramenya politiki yariyo yinda azanye imigambi myiza agenda umenya nta kibazo kurya abagabo bashoboye niko n'abakenyezi bashoboye Mhm.
Murakoze cyane Georges ku ntererano yawe. Tubandanye twakire n'uwitwa Eric ku murongo wa telefone. Amahoro neza Eric.
Amahoro, amahoro.
Ngaho neza.
Muraho. Mamanza suze no mutumirwa.
Ego.
Ni twa Eric ndi mu Rwanda.
Mhm.
Ndiye cyangwa kubaza uwo mutumirwa na bese bibaye ko abaperezida n'iki yafasha ku baturage bari hanze bifuza gusubira mu Burundi bagafatanya n'abandi baturage amwe n'ikindi kibazo namubaza icyerekeye wenda mu Burundi aho usanga wenda bashyize amaboko imbere ugasanga bavuga ngo abahutu abatutsi ese we abaye perezida yazaba icyo maze kavuga bose basize abarundi cyangwa byagumaho rero namwifuza no kumwifuriza amahirwe kandi igihe bizabera akazatuza kandi tukazagaruka nyuma yaho tumushimira ibyo yabaye
Eric utarava ku murongo neza mbaze ikibazo cyawe cya mbere wifuza kumenya ni icyo azofasha impunzi zizoba zitahutse canke ikibazo neza na neza cyerekeye impunzi wifuza kumenya ni iki
nyine abaye perezida yahamagara bose bamwe bahunze bose bagasubira mu gihugu bagafatanya kubaka igihugu cyangwa nawe yabareka agafatanya n'abandi kubagurizayo
urakoze cyane madame nibigira impunzi uzivuga ku iki
yewe icyo navuga ku mpunzi impunzi ziratandukanye hariho izifise impamvu zatumye bamwe bari hariya na hariya nibaza ko imbo zitandukanye icyo navuga muri rusange ni uko nihagera icyo gihe nkaba ndamutse igihugu ni uko bamwe bose mu mice itandukanye abatacyo nashyize ko nti abatacyo bagirizwa kuko sije nzojya gukemura ibyananiranye abatacyo bagirizwa bazaba batahutse iwabo kandi bazakigwa neza cyane
Hame kibazo cha kabiri abaza kibazo cha moko nkatwe tubikurikiranira hafi cyane Burundi buramaze gutera intambwe idasanzwe mu bijanye no kunywanisha abarundi kuvyerekeye amoko arabaza ati none muzokora iki kugira ngo amoko ashe kuguma akora natsimbataye anywana
aho oyica no bivuga ko nkuko twisunga ibyivugo byacu mu mugambwe ya PDR icyo nzokora cyose nzisunga ibyumviro bya PDR twebwe nta moko akora n'imigambwe muri uwo mwanya turavuga ko bitazoja imbere si mugambwe tuzoshira imbere si amoko tuzoshira imbere kugera ino saha twebwe iby'ubwoko ntitubishira imbere turaba ibyumviro byubaka igihugu
tugiye ku kibazo cy'abakenyezi twumvise ko mu mwayobora muyobora urunani rw'abakenyezi mu mugambwe wanyu bobo baserukiye kuri uhe rugero mwifuza ko boserukirwa kuri uhe rugero mu mugambwe wanyu canke mu gihugu
kurubyerekeye uruhande rw'abakenyezi nubwo nari nserukiye urunani rw'abakenyezi mu mugambwe ya PDR nukuvuga ko kugera ino saha nuno munota nkuko nari nsanzwe nkora sinigeze mvugira umukenyezi ari mu mugambwe ya PDR navugira umukenyezi wese w'umurundi kazi yaba uri mu gihugu n'uri inyuma y'igihugu
bimwe mu bibazo none abakenyezi bahura navyo bikuri ku mutima wifuza gukorera ko navyo ni nk'ibi
bakenyezi barafise ibibazo bahurira ko kandi bikora ku mutima umurundi uwari we wese iyo yibibutse umukenyezi. Hariho icyambere na mbere namaze nkuko kivuga ikintu cyo gukumirwa. Umukenyezi arakumirwa mu mabanga y'igihugu akabona nawe nyene ko bamushize muri ba sinshoboye kandi ashoboye. Hanyuma ikindi kigira kabiri nuko ingeso nyinshi zitari nziza zifatiye ku gitsina usanga ibibazo bene ibyo bihura n'abakenyezi ku bwinshi nabyo nyene ni ukubirabira hagufi yewe icyo nzokora nzogerageza kubita abo bakenyezi umenye ibyo bibazo bibabakira na cyane cyane ibibazo bifatiye ku gitsina hanyuma baronswe ugufashwa guhagije.
Uravuga ku bijyanye no gukumirwa abakenyezi bahura navyo amategeko avuga ko nibuni mu nzego z'indongozi hoba nibuni 30 kwijana kuri wewe cyo gitigikira hagije canke cyo kongerezwa cyo gabanywa kuri kangahe
igitigikira kuvuga yuko abakenyezi bashikirwa canke uburenganzira barekurira ko boshikira igitigiri cya 30 kwijana si.
Allo madame Nibigira ndakeka ga telefone kamugoye ariko turamugarura abandanye kuri ico kibazo nibindi dufise tuganira nawe reka tumira matete umugarure ku murongo wa telefone turagaruka murakoze.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika rikisamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga aho ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Kuri uno munsi wa gatanu twatumiye Madame Nibigira Fidelite umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi mu mwaka uza w'2020. Rero mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wabo APDR runanirwa amahoro no gusubiza hamwe ku munsi wa Mungu niho batangaza ko umufasoni Nibigira ari azobaserukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Twa turi kumwe mu kumurongo mukanya ariko telefone iragorana gato. Turafise ku murongo wa telefone n'abanywanyi bariko barahamagara bashikiriza ibibazo n'ivyumviro twongere tubibutse nimero mushobora guhamagara ko abaduteze amatwi mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro ni 1-2-4-4-4-1-9-3-1. Ndasubiramo iyo nimero ni 1-2-4-4-4-1-9-3-1. Ndabwiye ko Madame Fidelite Nibigira mu kandida matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi muri 2020 bamugaruye ku murongo wa telefone. Madame Nibigira kaze ku murongo, muratwumva?
Sone niko
ndumva ko telefone itari kwirakorohera. Kumbure n'ibyagorana cyane turagerageza iyindi nimero. Mbere yuko bicika twari tubajije kubijyanye n'ubuserukizi bw'abakenyezi mu nzego muri kano kanya amategeko aravuga ko nibuni ho bamwe 30% nibuni kuri mwebwe icyo gitigiri coba kuri bangahe?
Igitigiri ndifuza cyane ko cogarukira kuri 50% kuko abarundi twese turangana.
Murakoze cyane. Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundo mu Kinyarwanda. Tubibutse kandi ko no kuri Facebook mushobora gushikirizaho ibibazo n'ivyumviro. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Abenshi ku murongo wa Facebook wacu bariko baragukeza, ndabona nka Theophile Mugabo avuze ati tumusabe urugendo rwiza no kuzomenyekana no kuzomenya abanyagihugu. Yo ni Theophile kuri Facebook yacu aragukeza kubijanye no kumenya abanyagihugu. Mwaratanguye kuja mu ntara kwiyamamaza canke kwiyamaza niratangura, ariko kuganira n'abanyagihugu no kugerageza kumenya bimwe mu bibazo bifuza yuko byokemuka mu gihugu.
Ame yasendi ikaba kitaragera gutangura
mu bisanzwe mu bikorwa bya misi yose mu by'umugambwe mbere yaho mwiye mutangaza ko mugiye kuja mu matora. Bimwe mu bibazo abanyagihugu bakuganiriza bakubwira yuko bifuza ko igihugu co torera inyishuro ni nk'ibi. Hallo? Ndumva ga telefone kariko karatugora, ariko narimbaje nti bimwe mu bibazo wumva abanyagihugu bifuza ko byokemuka mu gihugu ni nk'ibi.
Ato nk'ibyo nk'abanye babifuzwa tutari hakufi kuva ko tukiri mu ntango ntiturabishyira ku murongo ngo twumve ko biba ari ibibazo byo gukemura.
Murakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga nk'uko twabibabwiye. Mu bandanye muhamagara ku murongo wa telefone mwandika n'ibyumviro byanyu kuri Facebook. Turi kumwe na Madame Nibigira Nibigira Fidelite wo mu mugambwe APDR, mugambwe ugiye kuzokwitabira amatora yo muri 2020 mu Burundi. Rero madame, muri urugendo ubwo kuzoba mu matora mu bakandida bazokwitoza birasaba uburyo bwinshi cyane. Muri cyo hari amakenga mwa mugifisemwo canke mwiteguriye gute kwitabira kampanye mu gihugu hose? Kibazo cy'uburyo mwoba hari amakenga mugifisemwo canke byifashe neza?
Ikibazo cyo kwitabira amatora kubera uburyo ayo makenga ntayo turagira gushika ino saha nta makenga dufise, nibaza ko bizogenda neza.
Murakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga. Madame Nibigira Fidelite, narimbwiye ko umurongo wa telefone wacitse, ubu muratwumva?
Ubu ndabumva.
Yego, ndumva ko byumvikana neza kurusha telefone yari tugoye gato. Muratwihanganira abakunzi b'Ijwi rya Amerika, imirongo muri misi isigaye ari ndanse, ariko turaza kugerageza kubandanya ikiyago kugira ngo mwumve byinshi kuri Madame Fidelite Nibigira, umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi mu mwaka 2020. Niwe turi kumwe rero tuganira kuri bimwe yifuza kuzo kemura yoronka amahigwe kuba umukuru w'igihugu w'u Burundi. Madame none kuri bijanye na politike y'igihugu hariho rimwe na rimwe ibibazo imigambwe imwe ihura navyo. Twihweje nk'umugambwe FNL urakunze kwidoga cyane ko babuzwa uburenganzira bwo kugira amanama hirya no hino. Kuri icyo kibazo mwo kivuga ku iki muri make?
Nibaza ko turacyari mu maguru masha yo kumenya ibibazo ibi na biriya, kuko kugera ino saha nibaza ko tukivuga rumwe abanyepolitike bose nk'imigambwe yose, nta mugambwe uri kurasotora uwundi. Nibaza yuko bizogenda neza kuko turacyari mu ntango.
Ego hama na politike y'umugambwe wanyu yerekeye ugusubiza hamwe, ubusigurira abatwumva kumbure bimwe mu byo mukora kugira ngo munywanishe abarundi iyo politike muri make ivuga ite?
Iyo tuvuze gusubiza hamwe nuko twe dusaba yuko umugambwe ntusotora uwundi, ntihagira umurundi yiyumvira ibi na biriya kubera naka badasangiye ubwoko, badasangiye umugambwe, badasangiye idini. Twebwe umurundi tumufata nk'umurundi wese, ibyabaye byose tubyibagire hanyuma dukutse kugira ngo igihugu gitere imbere.
Urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika. Turabandanya tubona abandi ku murongo wa Facebook babandanya kutwandikira, deka twakire n'abandi ku murongo wa telefone kwanza. Hariho uwitwa Daniela twakirie. Daniela uratwumva?
Ndabumva neza, gatanu kuri gatanu.
Ni byiza cyane. Daniela duhamagaye uri hehe? Hama ikibazo n'icyumviro.
Ni Nyamasheke Ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ni byiza cyane.
Ndagira mvuge kuri iyo ngingo muriho matora azoba mu Burundi. By'ukuri turashaka amahoro mu karere, icyo navuga ni kimwe. Nkurunziza niyo ntazongere kugundira ubutegetsi rwose ngashaka ikindi kibigo cya gatatu, kuko rwose twabonye ibibazo byateje mu karere birimo ibibazo by'amakimbirane n'intambara zihora mu Burundi z'urudaca. Bazakora ibikwiriye rwose birinde kuba badusubiza mu bibazo mu karere twihahiranira abaturage, dore ko ari twe tubizira. Ariko bazatugire neza baturinde ibyo byose, twebwe abaturage twihoranira amahoro n'umutekano. Murakoze.
Murakoze cyane. None ga Pacifique, bimwe mu byokorwa kuri wewe byo bari nk'ibihe neza na neza, umuntu avuze ati bagerageze kugumya amahoro, gutsimbataza amahoro mu gihugu, kuri wewe akarorero ko bari nko gukora iki? Daniel urantunga? Ni Daniel.
Okay.
Nari mbajije nti neza na neza nk'akarorero watanga ko kugerageza kubungabunga amahoro byo bari nk'ibi byokogwa.
Akarorero natanga kubungabunga amahoro nuko mu by'ukuri hose yagira yafata ikiremwa muntu nyine nk'ikintu gitinyitse, aho kugira ngo abantu twumve ko ibyiza kumena amaraso, ahubwo twumve ko ibyiza ari amahoro, duhahirane, tugenderanire, nta bibazo by'imbogamizi iri hagati ya twembi.
Urakoze cyane.
Urakoze
cyane Daniel.
Urakoze namwe.
Madame Nibigira tu bandanyirije aho nyene Daniel ariko aravuga ku bijanye ari mu Rwanda, avuga ibyerekeye amahoro muri kino gihe imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntifashe neza cyane. Kuri mwebwe ku bijanye na politiki mpuzamakungu, kuco mukora cyane mwifuza kubona coba hagati y'u Burundi n'u Rwanda ni iki?
Twebwe muri politike y'umugambwe wacu wa PDR uko imigenderanire iri itambe izoba aho izoba igeze, twifuza yuko twakomeza imigenderanire, tuzokomeza icyo gikorwa cyo gukomeza imigenderanire n'ibindi bihugu, ndetse u Rwanda n'ibindi bihugu byose twifuza ko imigenderanire izoba myiza gusumba.
Yego. Tubandanye twakira abandi banywanyi ku murongo wa telefone. Turafise Ganza. Ganza uraho neza?
Ni mahoro mahoro.
Uri he Gaganza?
Ego jende mu karere k'Ibiyaga Bigari. Ego.
Kibazo cyangwa icyumviro ufitiye umukandida mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu Burundi ni kihe?
Ego icyumviro nari mfitiye umukandida wacu. Ego none nagira ndamubaze hamwe byoshika agatsinda amatora niki abona zo gukorera impunzi ko hari impunzi hari imfungwa nyinshi ziri mu mabohero zifunze zizira ubusa niki azokora kugira ngo izo mfungwa zibashe kurekurwa
imfungwa z'impunzi canke imfungwa mu gihugu zisanzwe
oya imfungwa ziri mu gihugu zifungiwe mu busho bwinshi bw'i Burundi niki yokora kugira ngo zizabashe kurekurwa kuko hari imfungwa nyinshi zifunzwe atacyo zira
imfungwa zifunzwe atacyo zizira wosobanura neza ikibazo kugira ngo yumve neza abo banyororo uri kuvuga abari bo
ego abanyororo mvuga nibajya batunzwe bazira politiki ariko bazira ubusa atakintu bakoze bakajya mu busho niki nashaka nk'umuco kucyo bukora kabisa kugira ngo zitore kujye kwita
urakoze cyane madame nibigira yagarutse Ganza ku kibazo cy'impunzi kumbure nacyo nyine urashaka kukigaruka ko ariko tuhere kuri icyo cerekeye abanyororo ba politike
tugarutse ku banyororo ba politike navuze yuko mu ntango navuze yuko ntaho bisaniye n'ikibazo cy'impunzi byo bariko babonera mu buhungiro si heza abari abafungwa nabo hari habafungiwe hagati mu gihugu hari habafungiwe nyuma y'igihugu nibaza yuko ubucamanza buzokora ha mu butungane kugira icyo bavuze ko ni ukuvuga ubucamanza twebwe mu mugambi wacu twama twavuze yuko ubucamanza buzohinduka bubutungane hakora ubutungane atakurenganya uyu n'uriya
murakoze cyane reka tubandane twakire na Obed uraho neza Obed
kuna mahoro
uri hehe ga Obed
ndi Bujumbura mu Burundi
tuka ku jambo
ego ndashimije cyane nuko muri iki gihe hariho abarundi bamaze gutahura ko hariho amahinduka ateza kuba mu gihugu ariko ayo mahinduka reka nyage n'uyu mushiki wacu ari mu mugambwe APDR akaba ariwe yagize n'amahirwe yo gushirwa imbere ngo abari bazoserukira umugambwe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu kwitoza ariko nagomba kumubaza ufatiye kuri iki mvuga nti mbega kuba yarashizwe imbere yoba abona yuko by'ukuri ashobora guserukira neza umugambwe turavye kahise ku Burundi bakagira n'icyo amariya Barundi kuko muri iki gihe Burundi buhanzwe n'ibibazo byinshi hanini bijyanye n'iby'ubutunzi mu bijyanye na politike mu bijyanye n'izindi no mu bisata bimwe bimwe byinshi kubera iyo politike y'igihugu itunganijwe gutandukanye n'uko abantu bamwe bamwe babibona hari aho usanga ibisata bimwe bimwe bititwara neza hari nk'ikibazo cy'ubukene urwaruka rwinshi nta kazi rufise rero uno munsi turabazwa n'uko n'aya maradiyo ashobora kwakira abo bafise iyo migambi bateza gukora mu gihugu abanyagihugu bose abarundi badashobora kuyumva rero abashobora kuyumva arashobora kutubwira by'ukuri niki n'ayahe mahinduka bifuza kuzana mu gihugu kugira ngo uno munsi abarundi babandanye batera imbere ha kubandanya basubira inyuma hanyuma cyanyuma reka ndamutera intege ndamubwiye ati ndamuteye intege hanyuma aze akore uko ashoboye kose Imana yamushikanye ibyifuzo byiwe n'imigambi yiwe azayikora atagihindutsemo kuko benshi bavuga ibi mu bwa mbere mu nyuma bagakora ibitandukanye n'ibyo bavuga ubwa mbere murakoze
urakoze cyane Obed urakoze cyane Madame nibigira Hobede yatanguye abaza ati mubona koko mushobora guserukira neza umugambwe wanyu yego barakwizeye mebikumbure ku bwanyu muravyumvamwe ko muzoserukira neza ariko aragarutse kandi ku kibazo gihambaye cerekeye ubutunzi ubutunzi bw'igihugu ntibwifashe neza hari ibibazo by'amadevize hari ibibazo by'igitoro hari ibibazo by'ubuzi cyane cyane ku bajeune nkuko yabivuze ikibazo cy'ubutunzi umugambi mwiza ubona uwofasha kubuteza imbere cyo bari nk'ikihe mufise mu mugambwe wanyu
mu butunzi umugambi nzoshira imbere ari nawo ubuye nabandi bariko barawukorera ko nibaza yuko mahinguriro azongerekana azongerezwa gushinga mahinguriro kugira ngo urugwaruka ruko ruraheza amashure rushobore kuronka ico rukora maze ubukene bubandanye bugirante n'ubushomeri bubandanye bugabanuka hanyuma kuvuga ubukene buri mu Burundi Burundi ntibukenye na gato ahubwo habuze itunganywa ibikorwa kugira ngo ubwo bukene bugabanuke tuvuze yuko ibitoro byaduze canke ifaranga y'u Burundi ryaduze sibintu umuntu yoca avuga ati ejo je ndahagiye nzoca ndabisubiza hasi canke ibyo bitoro bice biboneka ndukuvuga yuko isemo aho abandi bazaba bagejeje na jewe igihe nzoba ndahageze nzobandaniza aho bageze hanyuma ibishobora guhinduka aba arizo duhindura
muravuze icyumviro kumbure two kubandanyiriza ko cerekeye ukuzana amahinguriro mu gihugu kugira ngo afashe ubutunzi ariko turazi ko amahinguriro asaba umuyaga nkuba mwinshi cyane icyo torega umuti kubijanye no kuronka umuyaga nkuba mu gihugu ni ikihe harabavuga yuko ho kuba kwa magomero harabavuga yuko hoba ubucuti n'ibindi bihugu byofasha umujyanye n'umuyaga nkuba amashanyarazi plaque solaire n'ibindi byinshi cyane byerekeye gutorera umuti ikibazo cy'umuyaga nkuba uciyumvira kwiki
mu kibazo cyo gutorera inyishu umuyaga nkuba nuko ubucuti bwokomera n'ibindi bihugu bishobora kuza gufasha kuko turabona ko ingomero zo ngahi wacu zidakwiye
urakoze cyane
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio yanjye
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri isanga turi kumwe na Madame Fidelite Nibigira mu kandida matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uzaba 2022 turafise n'abanywanyi ku murongo abanywanyi b'Ijwi rya Amerika tubandanye tubakire Fiston ku murongo uratumva
Ego ndabumvira nakunjana
Amahoro neza
Namahoro cyane
uherereye he
ane mu gisaga cha Bujumbura
kibazo cha Madame Nibigira
ikibazo nagera mu baze se nkuba tubwira muri butatu Halo
ego turakumva
ego ubwa mbere nka muntu mujene asana kwitanya hasi ibintu bya politike mu Burundi Burundi ni mese na politike y'ibindi bihugu turazi uwo mugambwe yaserukiye ubutonde uri ko nigiye wemeza mu Burundi se twatangaye cyane kubona ari uwo mugambwe watufata iya mbere gutanga umukandida ikikwazo twite ni kubera iki wo bibukiye gutanga umukandida muri APD gusumba gutanga imigambi bazoza kurangurira abanyagihugu cyane cyane ugwaruka kuko ugwaruka mu Burundi urungana n'ibice 35%. Je nagiye ati bari kutegura imigambi iyo migambi bakayitegura abanyagihugu bose muri rusange kuko nibo badoda kumutora ubu abanyagihugu barundi ubu bari kubatse ubwenge ubu ntibagitora umuntu batora imigambi.
Fiston, ninayo mpamvu twamutumiye. Imigambi ishikirizwa n'uwo mukandida nyene abashaka kwitoza, ni navyo bibazo turiko turamubaza kugira ngo twumve imigambi y'umugambwe, imigambi we nawe nyene afise. Hari ikibazo cerekeye kumbure aba jeune wipfuza ko yokemura canke ikibazo wo mumufitiye cerekeye umugambi mu nzego zitandukanye wifuza ko yokwishura.
Ego mavuze yuko mamutweza ati yavuge imigambi azomarira igihugu cyane umugambi wiwe, ariko turazi ko hari imigambi imaze gushyira ahabona amapoje yabo azorangura muri 2020 no batatanga bakandida anogwa nk'akarorero. Umugambi cyane afrode mu nama heruka yabereye igitega mu kwezi guheze yatanze imigambi 10 bazokora abanyagihugu.
Kuri wewe rero bo banza bagashikiriza imigambi. Reka tubaze madame nibigira kuri Fisto wabona yuko mwoshimika cane cane gutanga imigambi. Hari ikindi kibazo Fisto waruvuze ko ufite ikindi mbere yuko yishura?
Ikindi kibazo yagera mubaze najya nabo baze nk'umukandida w'umukenyezi aje guhangana n'abagabo nicyo kintu azaniye cyane cyane kubakenyezi n'uwo mugambi abazanye kubakenyezi, kuko twizeye yuko niyagira icyo agira amatora niyasigurira umugabo niyawusigurira abakenyezi baduwe mwumva gusumba umugabo nanyene umugambi awudusigure neza. Icya kabiri, icya gatatu nagire mbaze niho umugambi aganiye ugwaruka ruri mu Burundi ugwaruka n'ubukene ugwaruka rwugarije no gufunga nabi no kubura akazi no kujya mu mabarabara kubera kubura ibyo bakora atuzaniye ibiki cyo kugwaruka ngaho mu Burundi.
Ego urakoze cyane. Madame nibigira ikibazo cya mbere abaza ati ni kuki mwahereye kugushikiriza umukandida mbere yuko mushikiriza imigambi. Cya kabiri abaza ati abakenyezi n'abajeune imigambi mufise kuri bo ni iyi?
Nereye kwishura utubazo cya mbere kivuga kiti kubera iki mwahereye gushyira imbere umukandida mutahereye gushyira imbere imigambi? Imigambi twebwe twama twayivuze burya asaba urutonde rwayo arayisaba hanyuma tuyimuhe itonze yose, hanyuma kuvuga yuko twahereye gushyikiriza umukandida tuba twahereye gushyikiriza kuko kenshi imigambi twama twayivuze. Hanyuma ikindi nacyo ni uko umugambwe wese ubufise indinganizo zawo.
Abakenyezi n'abajeune yipfuza kumenya neza na neza bimwe mu byo mubafitiye muri ko murabategurira.
Abakenyezi umugambi tubafitiye siko tubategurira nibaza yuko icya mbere na icy'ubwa mbere cy'ibanze namaze kukivuga navuze nti abakenyezi barakwiye kwitabira ibintu byo kubona kure bakerekana ko hari icyo bashoboye, nabo bagashobora gushyirwa mu nzego zifata ijambo muri ibi bisata bibahereza abagabo. Sinovuga ngo tuzaba dukumirane twese dusangire twese batunganye, nta kuvuga ko umukenyezi ikina kiriya atagishoboye, kandi nawe abashoboye ishure yize umusaza wiwe nawe abaryo yize.
Abajeune nabo
abajeune ugwaruka narirya aribo bari kugwinshi kandi aribo bafise inguvu. Navuze yuko ari nka hamwe kimwe mu byo navuze, navuze yuko hamwe amahinguriro agwijwe ikibazo cya mbere nyamukuru arico kiriko kiratumangira ngo n'ubukene buba bwinshi kubakura mu ibarabara. Urabona ko biga bagasubira kuguma bazunguruka ibarabara atacu bariko barahereza amaboko baronse ubuzi, nibaza ko ibibazo bimwe bizaba biriko biratorerwa umuti.
Wakoze cyane, reka twakire Celestin ku murongo wa telefone tuko turaja ku musozo w'ikiganiro turasigaje nk'iminota 5 ariko Celestin duga ku ijambo.
Yego murakoze nitwa Celestin Sebahire nk'abakora kuri radio urumuri hano mu Bubiligi. Nagira ngo mbaze rwose umutumirwa wanyu kandi maze kumushimira rwose ko nyine yagiye maze nyine nk'umukenyezi ngo muvuge iwanyu. Nagiye mu mazi ikibazo cyerekeranye n'umubano w'u Rwanda n'u Burundi kwera ko muri iyo minsi rwose byagaragaye ko harimo ibibazo bikomeye cyane hagatirwa ibibazo by'u Rwanda hagati mu Rwanda n'u Burundi. Nagiye mu mazi aramutse agize amahirwe nyine agatorwa akaba perezida wa Repubulika ibibazo bihari yabikemura gute, imigambi afite niyo kugira ngo ibibazo nyine abikemure neza. Murakoze.
Murakoze Celestin. Ikibazo cyo twakivuze ariko kumbure madame nibigira abanyarwanda barifuza kumenya ico mwokora ku migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda.
Mu Burundi n'u Rwanda umuteguro twibaza yuko kwamaze kubona neza integuro abari ku butegetsi bino saha niho tuzobona natwe aho tuzoba atuzofatira cyangwa tuzobandanira ibintu.
Urakoze cyane radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya kuronka abanywanyi b'Ijwi rya Amerika ku mirongo ya telefone no kuri Facebook, ariko turabona akanya kariko karatubana gake. Mubandanye muhamagara muri amasegonde asigaye. Madame tukiriko turakira abandi ku murongo, iyindi migambi mufise kumbe kumbure dusozera ijambo mwifuza gushikiriza abarundi n'abanyarwanda kumbure n'abari mu karere bakumva bakumvise ku nshuro ya mbere byo bari nk'ibi. Telefone irasubiye kugorana gato. Telefone zabaye ndansa ariko reka tugerageze kumugarura kumbure iminota 4 ya nyuma isigaye turamuronka.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa.
Radio Ijwi ry'Amerika turongeye kuronka Madame Fidelite Nibigira kuri iminota mike cyane ya nyuma. Twari tubajije Madame akajambo ka nyuma kumbure ku bakumva bose mu karere cyane cyane mu Burundi uba ushikiriza muri aka kanya na kare.
Muri aka kanya ka nyuma iminota dusigaranye nushimira abo bose twari duteramanye abashoboye kumva kamo kacu nuko dushigikira kugira ngo tuzoshike kuri iyo ntambwe ayo mahirwe tuzoyaronke hanyuma turonke icyo duhindura ku Burundi. Murakoze.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniro Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda turagushimiye cyane rwose Madame Fidelite Nibigira, umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, akaba azoserukira umugambwe APDR, Alliance pour la Paix, la Démocratie et la Réconciliation mu Gifaransa. Umva umugambwe ya APDR ni urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe mu Kirundi. Murakoze cyane rwose rero namwe mwese mwaduteze amatwi mashikirije ibibazo n'ivyumviro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Turabashimiye cyane tubifuriza umunsi mwiza tubasaba no kubandanya mwumviriza ibiganiro byacu munashikirize ivyumviro ku mukandida twaganiriye uno munsi ku rubuga rwa Facebook. Turabandanya ikiyago adresse ni VOA radio yacu. Duhurikire kuri Facebook yacu tuganire. Murakoze.
Yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika radio Ijwi rya Amerika yabaye ikibazo cyacu. Amerika yo yabayi ikibizo cyacu mugukerera igihugu cy'u Burundi yabayi ikibizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabayi ikibizo cyacu.